Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligi kwashikiriza iganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 5 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi bakora udafite ibyangombwa barabandanya gufatwa n'inzego z'umutekano muri Kenya bagafungirwa ahantu hatoroshe.
Abariyo ntiborohewe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato. Dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntibyoroshe na gatoyi. Uburyamo ari ikintu bita inda gusanze zuzuye gusa nta kindi.
Uyo ni umwe mu Barundi bari bafungiwe muri Kenya kubera batagira ibyangombwa. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye abasivili batanu hamwe n'umusirikare biciwe mu gisagara ca Goma uhagarara ku gihugu ca Uganda gisangira igihugu cy'u Rwanda hamwe n'ibikorwa birangurwa n'abagendana ubumuga mu ntara bubanza. Turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubategura ibintu mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Seneza Aloiza, mwanya nwabo.
Rakoze Frederic ndamutse nabaduteze amatwi. Abategetsi muri leta ya Alabama muri leta zumwe za Amerika bariko bararondera abo bararokotse inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura gikomeye cyaciye muri iyo leta yo mu manuko bwa Amerika ku munsi w'Imana gihitana ubuzima bw'abantu bashika kuri 23. Abafuye ngo barashobora kwiyongera mu gihe abatabara bakiri ko bararondera abandi byasambu abari mu byasambutse. Jay Jones arongoye komine ya Lee ni muri leta ya Alabama yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga 10 batarabonwa. Mu bafuye harimwo imiryango yose yafiriye rimwe hamwe n'abana b'imyaka 6, 9 na 10. Perezida Donald Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku wa mbere ko Amerika igandariye abahitanywe n'ibyo bihuhusi. Abademokrate mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere baratanguje amatohoza yiyaguye kuri Perezida Donald Trump ku vyabaye mu myiyamamazo yo muri 2016 ku bikorwa vyiwe nk'umugwizatunga, ku vyabaye mu gihe yarakirindiriye kubisikanya na Perezida Obama canke nimba igihe yaba Perezida yoba yararemereye butungane kugira iyorohereze. Akanama gakurikirana ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka kararungitse amakete ku bantu 81 hamwe n'amashyirahamwe afise ica sangiye na Trump babasaba izandiko zitandukanye basaba kuzoba batanze mu ndwi zibiri ku bikorwa byabaye byerekeye Perezida agira 45 ariwe Donald Trump. Ako kagwi kazoraba cane ko habaye kuremera ubutungane no gukoresha igikenye nk'umukuru w'igihugu mu myaka 2 ya mbere yari ku butegetsi. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ko abashingwa manza babo bagiye kwihweza ivyasabwe nako kanama kinamashinga amateka imbere yo kugira ico bayivuze ko. Abandi basabwa inzandiko n'ubushikiranganje bw'ubutungane abategetsi bari barongoye imyamamazo ya Trump. Ishirahamwe rya Trump y'abahungu biwe babiri Donald Jr. Trump hamwe na Eric Trump. Abanyamerika bane n'umudereva w'umunyakenya barafuye igihe indege ya kajugujugu yagira impanuka mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Kenya. Iyo mpanuka yabereye ku izinga ririmwo uruhongore kama mu kiyaga Turkana ku munsi w'Imana. Abajejwe gutabara baratoye ibisigaye by'iyo ndege gato inyuma y'isaha 9 zo mu ijoro. Itohoza rivugwa ko ririko riraba kugira icatumye iyo mpanuko iba kimenyekane. Mu kwezi guheze mwomenya ko abanyamerika babiri bari mu bantu batanu bafuye igihe indege barimwe yagira isanganya igihe bariko baja ahitwa Lodwar hafi y'ikiyaga Turkana. Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yemerwa na Leta Zunze za Amerika nk'umukuru w'igihugu w'imfata kibanza ejo ku munsi wa mbere niho yashika ku kibuga cy'indege i Caracas muri Venezuela aho abamushigikiye bari mu myerekano bamurindiriye imbere yuko atahuka avuye mu rugendo mu bihugu bimushikiye ku mugabane wa Amerika. Guaido yari yasavye abanyagihugu gukoranira mu bisagara byo mu gihugu berekane ko bamushigikiye. Guaido yari yiteze ko ahagarikwa agishika ariko ntivyabaye. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro bya Perezida wa Leta Zunze za Amerika John Bolton yashikirije jo kuwa mbere ku kintu cyose kizobangamira umutekano wa Guaido kizokwishyurwa na Amerika hamwe n'amakungu mu buryo bukomeye. Guaido yemewe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu 50 nk'umukuru w'igihugu w'ifata kibanza asanzwe arongoye inama nshinga amateka ya Venezuela yakoresheje ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu kwemeza ko Perezida Nicolas Maduro arongoye igihugu mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko yivye amajwi mu matora ahitiye. Umushikiranganji wa Qatar ajejwe imigendera n'andi makungu yashikirije ko afise icizere ko ibiganiro igihugu ciwe kiriko kiratunganya bihuza Leta Zunze za Amerika n'abatalibani bigamije gutorera umuti intambara yo muri Afghanistan biriko bigenda neza. Umushikiranganji Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yabitangaje mu kiganiro we na mugenzi we w'u Burusiya bariko baraha abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere. Bubaye bwa mbere umutegetsi w'urwego rwo hejuru muri Qatar agize icyo ashikirije kuva ivyo biganiro bitanguye mu ci ry'umwaka uheze. Abategetsi b'abatalibani n'abamerika bamaze iminsi bagira imibonano y'urutavana ko kugira baheraheze urwandiko rw'amasezerano yo gukura abasirikare mvamakungu muri Afghanistan.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kutushikiriza. Tubibutse namwe nshuti mwese ko mwikomora bandanya kumviriza Radio Ijwi ya Amerika isamiranye i Washington DC mu kinoye mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abasivili batanu mu sirikare umwe wa leta nibo bishwe n'abantu bitwaje inkoho mu gisagara ca Goma ahitwa Ndosho. N'inkuru ya Claude Ganza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Agace ka Ndosho gaherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma gakomeje kwibasirwa n'abantu bitwaje imbunda bica bakanashimuta abantu ndetse bagasahura ibintu bitandukanye nk'uko bakunze kubikora. Mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru wongeye kwica abantu batanu b'abasivili n'umusirikare umwe wo mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse bashimuta n'umugabo umwe bitaramenyekana aho bamujyanye. Abo mu muryango w'uwo mugabo watwawe bunyago baratubwira uko byagenze.
Uyu
ni umugore we duhereyeho aragira ati hari saa moya z'ijoro nibwo binjiye mu nzu bamusanga yicaye mu ruganiriro baramufata bamujyana hanze. Ndababaye kandi ndahangayitse ndasaba ubuyobozi kumfasha gushakisha umugabo wanjye akagaruka kuko si ubwa mbere bamushimuse. Njye ndi mushiki w'umugabo bashimuse nanjye nari ndi muri iyi nzu. Binjiye ari bane, babiri batwaka amatelefone abandi babiri binjira mu nzu babaza ngo umusaza wanjye ari hehe bahita bamujyana hanze. Barongeye bamugarura mu nzu twe bamwe badusigarana mu gikoni abandi binjirana na Demai mu nzu bamubaza amafaranga. Ababwiye ko ntayafite bahita barasa amasasu mu maguru ye ariko baramuhusha. Ubwo bahise basohora musaza wanjye. Abari basigaye baratubwiye ngo nitubahe ibiryo twatetse dufata inyama twari twatetse tuzishyira mu isorori ariko twabanje kujya impaka nabo ku mufuniko wayo badusaba ngo tubahe bapfundikize kandi waratakaye. Twateretse iyo sorori mu gikapu bari bafite. Bari bambaye amakoti y'abasirikare y'imvura bita amaponjo kandi bose bari bafite imbunda. Aba batangabuhamya bavuga ko baje kubasahura bagashimuta na nyiri urugo bavugaga indimi z'igiswahili n'ilingara. Bakihagera baje badukanga batubaza aho umugabo ari badusaba amatelefone turayabaha ariko amasasu menshi cyane yari yatangiye kuvuga mbere twacanganyikiwe. Ubwo bavuye aha nibwo bahise bagenda bica abantu batanu. Ubu bwicanyi buje bukurikira ubundi bwabaye mu kwezi gushize n'ubundi muri aka gace kagabanya umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo aho abantu 20 bawe wirengero ku buryo bitazwaho baherereye bikaba bikekwa ko bishwe. abatuye mu mujyi bagomba batewe impungenge n'umutekano ukomeje gufata indi ntera. Urabona turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, ariko abantu batandatu barimo abasivile batanu n'umusirikare umwe wa FARDC bamaze kwicwa, ubundi umwe atwarwa bunyago. Niba ukwezi kwa gatatu gutangiye gutya, mfite ubwoba kuko ukwezi kuzarangira hishwe abantu benshi kurusha bishwe mu kwezi kwa kabiri. Niyo mpamvu nsaba ubutabazi bwihuse. Ibi birasa nk'iby'umunyapolitike Moise Katumbi uri hanze y'igihugu asaba. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Katumbi asanga abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu bakomeje kubabazwa kandi byahereye kera. Kuri we ngo igihe ni iki ngo ubu bwicanyi bwo kongera kwihanganirwa ukundi ahubwo bushyirweho iherezo. Ntiharashira icyumweru abaturage bo mu mujyi wa Goma bagiye ku rugo rw'umukuru wa polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bashaka kumwereka impungenge bafite ku mutekano wabo. Bamusabaga kugira icyo akora ngo umutekano wabo witabweho biruseho. Icyo gihe General Placide Nyembo Ngarusha ukuriye polisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yasabye abaturage kutabatakariza icyizere, ahubwo bagakorana nayo bayiha amakuru yatuma abo bagizi ba nabi bafatwa bagahanwa.
C'est un travail en commun, j'ai mes adjoints, j'ai des services qui fonctionnent, qui travaillent normalement.
Muri aka kazi turafatanya, mfite abanyungirije, mfite n'inzego zikora.
Le travail c'est un travail humain.
Twese turi abantu, rwose haboneka amakosa. Icyo nasaba abaturage ni ukwizera abapolisi, ariko hari n'ibindi bibazo dukemura umunsi ku wundi nk'uko iteka mpora mbisaba kandi nkomeje kubishimangira. Habeho imikoranire nyayo hagati y'abapolisi n'abaturage. Inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abakoreye amahano ari amabandi yitwaje imbunda kandi ko zikomeje kuyashakisha. Gusa magingo aya ntabarerekanwa batawe muri yombi kuva ibi byatangira kuba, uretse bamwe mu bigaragambya binubira ubu bwicanyi bagenda bafungwa nyuma bakaza kurekurwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika, mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Hari abacuruzi b'abanyarwanda babwiye Ijwi ry'Amerika ku biciro ku bidandazwa bahora bakura i Buganda byaduze kubera ko bitakiboneka mu buryo bworoshye. Ni mu gihe kugeza ubu imipaka ihuza ibihugu by'u Rwanda na Uganda itakiri nyabagendwa ku banyagihugu ibihugu byose uko ari bibiri. Ni inkuru ya Eric Bagirusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Uganda se wowe ujyayo aho ubura umunyamakuru aho nzajya ujyayo kubera ujya Uganda ryari?
Turi muri rimwe mu masoko yo mu Rwanda mu mujyi wa Kigali hakundaga kugaragara bimwe mu bicuruzwa bikomoka mu gihugu gituranye cya Uganda. Ibyo byiganjemo ibiribwa, imyambaro n'ibindi. Uganiriye n'abacuruzi batandukanye hano mu mujyi wa Kigali baravuga ko kubera imipaka itakiri nyabagendwa ku banyarwanda binjira muri Uganda, ubu ibiciro kuri ibyo bicuruzwa byiyongereye. Ugacururiza mu isoko rya Kimironko?
Ok, ibintu byinshi hano ducuruza bimwe na bimwe biva mu Bugande. Nk'urugero nk'amavuta wenda ya Sansidi, ikarito twayiranguraga 32, mu kuyirangura ubu yiyongereyeho 3,000 byose, ngo turi kuyirangura 35. Wagira wenda no ku mata ya Highland abantu bajya bayatobaza benshi, twayaguraga 11 ariko ubu ngubu bageze kuri 13. N'amasabune nayo yaruriye cyane, amenshi dukoresha ava mu Bugande. Uretse ubu ngubu turi kugenda tumenyereza za kliya zo mu Rwanda, ibindi byarazamutse cyane.
Tugeze no mu isoko rya Kimisagara naho mu mujyi wa Kigali twasanze abandi bacuruzi bavuga ko ibyo baranguraga Uganda byazamutse mu biciro, kubera ko bitakiri kuboneka mu buryo bworoshye. Uyacuruza ibijyanye n'amavuta yo kwisiga, imibavu n'ibindi.
Araburaga moviti n'amaproduit n'abyo se biva muri Uganda twaraburaga. Ndagakoreka byazamutse kubera ko ikiro nyine ni baki meze idafunze.
Byavuye kurangahe mu rugero.
Ubaho ni ikintu cyaburaga 2 cyaburaga 5. Nimo cyaburaga 3 3500.
Uvuga ngo rero niba nkumva neza umuntu ufite depoye wavanye ibintu Uganda byinshi ahagaze neza ku isoko
cyane rwose ahagaze neza ku isoko kubona n'ugurisha neza.
Mu bacuruzi baganiriye n'ijwi rya Amerika barimo n'abagerageje kugera ku mupaka wa Gatuna berekeza Uganda bagasubizwa inyuma. Uyu musore ucuruza imyenda yaranguraga Uganda aragaruka ku gihombo byamuteje nyuma yo kumukumira kwinjira Uganda, kandi amafaranga yari yavunjishije mu mashiringi ya Uganda.
Nk'ubu umuntu avino yavunjishije amafaranga y'amaganda ugiye kuranga, iyo ugezeyo ukagaruka y'amafaranga kongera kuyavunjisha mu manyarwanda urahomba cyane. Nayatikiraga kandi pfugusa bisaba ngo utegereze ngo imodoka iva Kampala wende kuzana, ugasaba ngo utegereze nk'isaha yose kugira ngo uzayibone. Ese ubu atari ikibazo, wajyanye miliyoni ukayivunjisha mu maganda, kongera kugaruka ugurumba biragusaba ya miliyoni kuyisubiza mu manyarwanda, byakunda se? Byanze bikunze urahomba, nanjye ndahombye ho nka 200.
Uganiriye n'abo bacuruzi bavuga ko kugeza ubu bari mu gihirahiro kuri iri fungwa ry'imipaka.
Muzatubarize abashinzwe binjira n'abasohoka, icyo kibazo kirahari ndumva ntabwo ari ngenzi n'abakigize kuko twagarutse turi benshi.
Mu cyumweru gishize nibwo hatangiye kumvikana amakuru y'ifungwa ry'imipaka u Rwanda ruhanaho imbibe n'igihugu cya Uganda. U Rwanda rubinyujije ku rubuga rwa Twitter rwavuze ko imipaka ifunguye ariko rugira inama abanyarwanda zo guhagarika kujya muri Uganda kuko hari impungenge z'uko bashobora guhohoterwa. Icyakora mu bacuruzi bavuganye n'ijwi rya Amerika bo bavuga ko mu minsi yose bagiye Kampala mu bikorwa by'ubucuruzi nta kibazo bahagiriye.
Nta kibazo nigeze ngira Uganda rwose. Ntacyo. Nta na kimwe nigeze ngira. Mu bacuruzi bagenzi bawe hari uwigeze ahohoterwa kubera ko yagiye kuranga Uganda? Ok, nawe nsinkiyeho.
Uganda nta bibazo twigeze twakira, nta n'ubwo nari nanabyumva.
Ku bacuruzi bakuraga ibikoresho by'ubwubatsi nk'amasima, ubu ngo bahisemo guhindura amerekezo maze imodoka zabo bazohereza Tanzania naho mu gihugu gituranye. Gusa ngo igihombo cyo ntikibura kubera intera ndende. Uyu twaganiriye akorera Nyabugogo mu mujyi wa Kigali.
Ubu imodoka zacu n'iz'abandi zose zafashe umupaka wa Tanzania. Urabona nka Uganda ikiza cyaho nk'iminzani yaho ipima imodoka yose, kandi ikindi mazutu wakoreshaga Uganda sinaga ari gukoresha hehe Dar es Salaam.
Muri rusange abacuruzi ku ruhande rw'u Rwanda bakomeza gusaba ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda byava mu nzira imigenderanire ikongera gukomeza.
Asaba ko leta zakundukana kugira ngo bikomeze bigenge bisigaye mu buryo ibintu byongeye bikore neza uko byakoraga.
Imibano y'u Rwanda na Uganda ibihugu byombi ubusanzwe byamye bisangira kabisi n'agahigiye kumara imyaka ibiri ijemo agatotsi. Hanze yo gushinjanya ibikorwa byo gutambamirana mu iterambere, u Rwanda runashinja Uganda guhohotera abanyarwanda kuko ngo bamwe bagerayo bagafatwa bagafungwa bagakorerwa iyicarubozo n'ibindi. Ruyirega kandi gucumbikira abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ni mu gihe Uganda nayo ivuga ko abafatwa bagafungwa baba bari mu bikorwa biyihungabanyiriza umutekano. Muri aka karere Uganda yiyongera ku Burundi nabwo budacana uwaka n'u Rwanda kuva mu 2015. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi bashika kuri 200 nibo bamaze guhagarikwa n'igipolisi cya Kenya mu kiringo cy'indwi zibiri bagizwa gukorera ku butaka bwa Kenya atavyangombwa byuzuye bafise. N'inkuru yo mu menyesha kuri rya Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
abamaze imisi bahagarikwa bagizwa hanini n'abakorotozi duto duto harimo abubatsi masomo gifaransa abafasha bita bahede abadandaza aho mabarabara cyane cyane abacuruzi karanga abakorizamu hamwe n'abakorotozi two mu nzu nko gusukura canke guteka uyu mugabo yasize umugore n'abana 8 mu Burundi aje kurondera mikoro yaganiriye n'ijwi rya Amerika inyuma y'imisi irenga kuri nari mu gashuri k'ipolisi atwiganira uko we n'abagenzi be yasizeyo batawe muri yompi
twemushamake twatuvuye muhira tugiye kuguzi butandukanye hanyuma abaca baradusokora mu mabisi tubona baradufashe arigiye kudufunga hanyuma aturarayo mu mabukeye tujya gusamba tugiye gusamba ntibatwumviriza mu nyuma catwara ati ni musubiye inyuma gatoyi mu mashado hamagara abashadusomera urubanza yuko twebwe turi ngaha ngo nta byangombwa dufise kandi ibyangombwa tubifise hanyuma ngo tegeze rutanga amande y'ibihumbi 10 kandi dutegerezwa no gusubizwa mu mavuko yacu i Burundi kuvuga yuko ubugenda ronse ukyaneza nkurayo ubunavuyeyo
imbere yo kuvayo uyu mugabo ari mu Barundi benshi batembereza ivyema mu mujyi wa Nairobi ubona kwako kazi gasa n'agakorwa n'abarundi jana ku ijana asigura ko bafungirwa ahantu habi cyane bakanafungurirwa nabi birenze urugero
ashatwa dufungiwe ntibyoroshe na gatoyi no kuvuga yuko mu gitondo baduhubuye saa 6 bakaduha ubugari ubwo bugari ni ukuvuga yuko hariho imboga bitantuzeye amasuguma bakateka batera n'ibirayi bike bakaca bavururunga gacika nk'ubuyi ngo ni sose mugabo nkatwe tutabimenyeye twe twasha turumanga ubugari bwonyene atwe twagiye gutora mitende iyo ageze ku mugoro w'abaduhaye ibiharage n'intete bayita kideri abariyo ntiborohe na gatoyi n'uburyamo ntibworoshe na gato na gato dukora gukubitwa nabo dusanzeyo eka ntibyo na gatoyi uburyamo ari kintu bita inda gusa nzo zuzuye gusa nta kindi nko mu gishogoro nyene ni kome ni nkajyama imbwa n'undi ruhukije sindemera na gatoyi ko ndavayo natendemera kwera
John Nkurunziza arongoye ishyirahamwe Burundian International rifasha abo Barundi abahamagarira kwama bitwararika gutunga ibyangombwa byuzuye igihe cyose bari ku butaka bwa Kenya
iki kibazo ni kibazo gito kuri twebwe turi ngaha muri Kenya ni gito kuhagutse gukora kwijajaye nacyo kiyakomeye kuko tuvuye mu gipolisi nk'uko mubibona tuvuye mu gipolisi cyo ngaha muri Kenya batweretse programme afise ni kibazo bafata abadafise cyangombwa bikwiye
iruhande y'aba Barundi basanzwe baba muri Kenya bahagarikwa kubera ibyangombwa byataye igihe hari n'abakenyezi n'abigeme bamaze igihe bafatwa bariko baje kugurishwa mu bihugu by'abarabu batandatu muri bo bahagarikwa mu ndwi zitatu ziheze bariko baje mu gihugu cya Arabia Saudite bose bafashwe babanje kumara ikiringo kiri hagati y'indwi zibiri n'ukwezi kumwe barindiriye amaviza mu gihugu cy'Ubuganda icyo gihugu nyene haheze amezi abiri kigora rwose Abarundi barengana baja muri Kenya binjiriye ku mupaka gihana na Tanzania wahitwa Mutukura mu gihe amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yase yavuga ko n'imiburi abanyagihugu bo mu gihugu kimwe mu bihugize bemerewe kuba mu bihugu byose bitandatu by'uwo muryango amezi atandatu imbere yo kurondera amaviza y'igihe kirekire Ubuganda busaba Abarundi kubanza kwerekana ubutumire cyangwa impapuro zerekana akazi bakora iyo baroye muri Kenya banyuze ku butaka bw'icyo gihugu bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika batashirimye kuvugira kuri mikro yacu bamenyesha ko abapolisi bacungera binjira n'abasohoka mu Buganda babwira ko icyo kibazo cyatewe n'abategetsi b'u Burundi ariko ntibasigure neza icyo cyagirije harabibaza ko Buganda buri ko bwihora u Burundi nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze urwaruka rw'abaganda rugizwe n'abahungu n'abakobwa bagera ku 200 basubirijwe inyuma ku mupaka wa Kobero hagati y'u Burundi na Tanzania baje mu ihwaniro ryo kugwego rw'akarere ry'umuhara w'abaskuti ryari ko ribera hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega ico gihe bamwe mu bajejwe umutekano ikobero bemeje ko muri uwo mugwi harimo abantu barenga 10 bitwaje inkono no z'ubwoko bwa pistole bari babuherekeje Roger Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushika isayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abaje gihugu agenda na umugabo mu ntara cy'Itoke bashika kuri 63 barijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere. Ubu bakora umugabo kumena amabuye bahamagarira abandi bameze nkabo ko bovavanura no gusegereza kugira ngo bijukire imyuga. Aho kamu karategwa kandi n'umuhanuzi wabura matari w'intara ya Cibitoke ajejwe iby'iterambere n'ubuzi. Ni inkuru ya Evariste Zikwanya nka umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Aho ni ku mutumba Rukana ya kabiri, aho abagendana ubumuga bagera kuri 63 barangurira umwuga wo kumena amabuye. Nyuma y'amezi atandatu batanguye gukorera koperative Tsindagira Ibigega, bavuga ko bahakura icyo kwikenura mu miryango.
Aye turamaze ikiringo cy'amezi atandatu dukorera ngaha. Ni kuvuga yuko aka kazi harabonye yuko hari ikintu kidufasha mu buzima bwacu, nibwo kandi turiko turabiraba nta ngorane bitera. Ndagena neza turanga turaturonka ego ntangura bikabisa
ya mu byukuri ubu turashima kuko turaronka amafaranga tugasumisha ndetse n'abafisi bibondo muhira bakamenya ati aya mafaranga ndayaronse azofashiriza umuryango
ema kazi rero bade gashishimo cyakamaze mu mezi atandatu n'ukuri nabo dukorana nta kwito kabubwira.
Bamwe muri bo bavuga ko imbere yo kwijukira umwuga bari bazihinze bagatera kamo bagenzi babo bagendana ubumuga kwijukira umwuga bakavavanura n'ibyo gusegerereza mu mabarabara.
Jyewe kamo nobatera kuko na jewe ndahamwe iri shirahamwe ndafite ubumuga ngendana, nobatera kamo yuko bonkurikira nkuko nanjye nakagiyemo ako kazi.
Ishirahamwe Tsindagira Ibigega nabyo nyine byashinzwe n'abagendana ubumuga. Mayange Frederic arongoye iryo shirahamwe avuga icyo cyumviro cyazananye.
Samaje bari mu muga twarabaje dusanga leta ntigeze yumvira kintu na kimwe ku bantu bagenda mu muga. Cyane none umunsi nabwo sinye amategeko niba yemerera. Niba twaje hamwe tuje kwindira tureka dutange inoti y'amajana 5 ku kwezi kugira ngo dushimishe hamwe icyo tutanga kwishyira hamwe cy'abagenda mu muga mugari dutange inyungu. Tumaze gukorana na PAMU kubera kwa kwitanga iwacu twaje tuvuga ati rero ubu kugira ngo twemeze ko leta ishobora navuga kutwiyumvira ko reka dukore uko dushoboye kubera ko leta itari yatwiyumvira twiyumvira ati ishigarimwe n'igihariko cyo twiyumvira ko n'abantu batagenda bavuga nabo nyine bateza kujya kudufasha kuko je ntagira amaguru wumvise amaguru nca ndamutuma aho ntari gushika ntafite amaboko wumvise amaboko aca nkorera bijya ntari gukora. Uno munsi rero twese turabayeho mbere bigeze naho dutekereza guha akazi abantu barenga n'ijana batagenda mu bumuga bameze neza nk'uko muri ko murabona bose bakoraniye ngaha murabona ko benshi batagenda mu bumuga ariko abagenda mu bumuga bafite akarusho n'abatabugendana murabona ko batorera koyo.
Iyo koperative ihemba buri kwezi abagenda mu bumuga mu minsi iri imbere. Hari ikindi igiye gufasha abo bakoresha
umuguzi cyo twiteguriye n'ubwo twiteguye kuba akagurani gashobora gufasha umuntu akavuga ati akanye gatanu mu muryango kagasigara karasahiriza ariya mu rugo babo hanyuma mu gihe aba ariko nawe ari yingunganya ngaha ugaca usanga igisare gasabirana muhira akagenda neza n'ugahaba ku kazi kagenda neza ugaca usanga umuntu wese arateye intambwe ubwo ijambo ryitwa bivuze ni ukuvuga twese duhagurukije mu mutara musenyu.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara Cibitoke ajejwe iterambere n'ubutunzi atera kama abagendana ubumuga kwegera ibiro by'intara kugira bibafashe gushinga amashyirahamwe yo kwiteza imbere.
Hariho ubushyiranganji butandukanye bwo gufatana mu nda bajya mu rugo bushyiranganji bakabafasha ku gutegura imigambi na cyane cyane basanze hariho n'ibigo bigiye bifasha abatishoboye mu ntara ndwa nka SEDEX n'ibyo bindi bagakorana hanyuma mu ntwaro baradukwiye ati kamaze gushinga ishyirahamwe hariho kubafasha kurondera impapuro twafashe kurondera impapuro arizo rondoga mu provinsi mikomini tukaborohereza mu bushyo kuzironka nabashije kwiteza imbere.
Birabe agatera kamo abagenda n'ubumuga bagisegerereza mu bibanza bitandukanye kubavanura n'iyo ngeso bakijukira ahubwo ibikorwa bitandukanye kugira bikenure mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushyirurengero bw'u Burundi. Evariste Zikwanya nka Ijwi rya Amerika.
Wanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Mshuti mwese mkunda ila juu hijwi ya Amerika ya ligano ya tuwatikuli mwaka kanya wiga lukengaha. Tuboneho kanda kanya kukushimi na engineer ya dufashe mungi ya bugizuma. Hamena Jeffrey ya dufashe kukwegiranya ibiga niru tuwatikuli kwe mikro mwalikumula Federica Mwikije ama kuruna yu mwashikijwa na Aloizo Vigilimana. Mwakoze kundu tega matukui tulabifu uje ama horo ni mwusi uye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.